Bonga ganga atulumbiu. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza mbaye ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo. Bibutsa ko radio ijwi rya Amerika yumvikana mu Burundi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Wa gatandatu muhire nshuti zacu, tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, nyuma yayo murumva ikiganiro iwanyu mu ntara, nacyo kirakurikirwa n'ikiganiro cy'umuziki. Bikaze kuri radio ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, kuri uyu wa gatanu i Kigali hatangiye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango Commonwealth. Mu muhango wo gufungura iyo nama, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye ibihugu bigize Commonwealth gukomeza gukorera hamwe mu kurwanya ibibazo byugarije isi. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri i Kigali.
Igikomangoma Charles umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patrice Scotland, Perezida Paul Kagame na Minisitiri w'Intebe Boris Johnson nibo bafasha amagambo atangiza iyi nama ku mugaragaro. Mu ijambo ryagejeje kubitabiriye inama, Perezida Paul Kagame yashimiye umwamikazi w'Ubwongereza uyobora umuryango wa Commonwealth, avuga ko mu myaka amaze awuyobora wakomeje kwaguka. Yumvikanishije ko Commonwealth kenewe ari umuryango uhangana n'ibibazo isi ifite ku buryo byitabwaho aho kubirebesha ijisho gusa. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ruhawe kuyobora Commonwealth nyuma y'imyaka 13 rumaze ruwinjiyemo, ariko igihugu cyafashe indi sura.
Today we are a nation transformed in heart, mind and body.
Turi igihugu cyashegeshwe na genocide, ariko ubu cyarahindutse mu mitima, mu bwenge no ku mubiri by'abaturage bacu n'urubyiruko. Ntabwo baza amateka y'ibyabaye. Icyo dukora cyose harimo no kujya muri Commonwealth mu 2009 bishimangira ko abaturage bacu batasigaye inyuma.
3/4 of our population are young people with no memory of those events. Everything we do, including joining the Commonwealth in 2009, is aimed at making sure that our people are connected, included, and forward-looking.
Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland yavuze ku cyerekezo cy'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri uyobora uyu muryango, ariko abayobozi bawo bishakamo ibisubizo. Yashimangiye ko uyu muryango ushingiye ku gukorera hamwe, aho nta jwi na rimwe ritambuka ritumviswe cyangwa umunyamuryango usigara inyuma. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson usoje manda ye nk'umuyobozi wa Commonwealth aho yasimbuye na Perezida Paul Kagame, yavuze ko icyorezo cya COVID-19 cyateye isi ibibazo bikomeye, kimwe n'ibibazo biriho uyu munsi biterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Yumvikanishije ko nta gihugu na kimwe cyakumva uburemere bw'ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere kurusha ibihugu byo muri uyu muryango wa Commonwealth. Bityo avuga ko inshingano z'abayobozi b'ibihugu bya Commonwealth ari ugufasha ibindi guhangana n'ibi bibazo. Uyu muyobozi yumvikanye ashinja Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ko ari we nyirabayazana w'inzara arimo kuyogoza b'amikoro make muri ibi bihe.
One of the greatest affronts.
Rumwe mu ngamba zirwanya buri kimwe twemera ni ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine no kuba Putin yarafunze ibyambu byakabaye bigeze ibiribwa ku baturage bakennye cyane ku isi. Kugeza uyu munsi hafi miliyoni 25 z'amatoni y'ibigori n'ingano arunze mu bubiko hirya no hino muri Ukraine yafashwe bugwate n'Uburusiya. Ubwongereza bushyigikiye gahunda y'umuryango w'abibumbye yo gusohora ibyo biribwa muri Ukraine. Ikiyongereyeho, tuzashora agera kuri miliyoni 370 z'amapaundi mu kurwanya inzara ku isi muri uyu mwaka, harimo miliyoni 130 agenewe PAM.
leta y'Uburusiya yakunze guhakana uruhare isi yatewe n'ibura ry'ibiribwa igashinja ibihugu by'iburengerazuba ko ibihano byabyo aribyo byateye kugabanuka kw'ibiribwa no kuzamuka kw'ibiciro. Kugeza ubu iyi ntambara yatumye ibiciro byinshi ku masoko bizamuka, ariko igikomeje guhangayikisha abatari bake ni izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Igikomangoma cy'Ubwongereza Charles wahagarariye umwamikazi Elizabeth II mu nama ya CHOGM ibera i Kigali yashimiye Perezida Paul Kagame n'Abanyarwanda muri rusange kuba barihanganye bagakora ibishoboka byose mu kwitegura CHOGM mu bihe byari bigoye by'icyorezo cya COVID-19. Igikomangoma Charles yasabye abayobozi bahuriye muri CHOGM i Kigali gutekereza no gushaka uburyo bwo kubaka intego ihuriweho igamije neza kuri bose. Avuga ko umuryango Commonwealth bimaze imyaka 70 wubaka ubushuti ukaba ngo uzakomeza kuba umuryango wigenga kandi ugizwe n'ibihugu byiyobora ariko ukabuhujwe no gusangira ubunararibonye. Igikomangoma Charles akomeza avuga ko ubushake bw'umwamikazi Elizabeth II w'ubwami bw'Ubwongereza bukomeje kuba ubwo kubaka ubucuti mu muryango ubumuntu n'agaciro kuba wutuye.
As we build back from the pandemic,
mu gihe turimo gusohoka mu ngaruka z'icyorezo cyangije ubuzima bwa benshi, mu gihe duhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe n'izimira ry'urusobe rw'ibinyabuzima zigeramiye kubaho kwacu, mu gihe kandi tubona ubuzima bugenda burimburwa n'ingufu z'ubushotoranyi zikomeza kwiyongera, ubucuti nk'ubu burakenewe ubu ngubu kuruta ikindi gihe. Ndizera ko gukorera hamwe mu migambi yihutirwa bituganisha ku rugendo rwo kubaka ahazaza ha muntu harambye hateye imbere kandi haboneye.
Inama ya CHOGM yafunguwe ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu yabanjirijwe n'uruhererekano rw'izindi nama zahuje abayobozi batandukanye bo mu bihugu 54 bigize Commonwealth. Ibihugu bigera kuri 41 nibyo byohereje muri iyi nama intumwa, harimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri 30 ndetse n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Biteganijwe ko iyi nama isoza imirimo yayo kuri wa gatandatu ahateganijwe ikiganiro n'abanyamakuru. Bitandukanye n'uko iminsi ibanza byari byifashe ku munsi inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma, kugenda mu mujyi wa Kigali byagoranye cyane cyane mu bice byegereye aho inama yaberaga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge mu Burundi ivuga ko ubushakashatsi yakoze bwagaragaje ko hari abanyamahanga bagize uruhare mu bwicanyi bwo mu 1972 muri icyo gihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru niwe udufitiye inkuru irambuye.
Umugwi Sévère ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwo mu mwaka w'igimekime 1972 babwirizwa kurondegwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga. Je Clavin d'Echelier atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu, yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi.
Ati natoye karaga muntu w'umunyekongo kandi n'abandi banyamahanga b'abakongomani twaratoye impapuro zibaranga. Erega burya bwicanyi bwaje dufise abanyamahanga ba mu Burundi bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye, turabafise bagize uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa.
Umugwi Sévère ntiwatomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo. Gusa ndayicariye arongoye Sévère yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi. Ndayicariye avuga ko abo banyamahanga bazorondegwa biciye mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu.
Niba hageze kubwira igihugu A canke B canke C canke D bica mu nzego za leta bino bita inzego za diplomasi, amazina ya mbere turayafise, tuzobatondeka dukurikije igihugu baturukamo.
Muri ico kiganiro umugwi Sévère washaka kwerekana ingene mu myaka y'igimekime 1972 n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza rwo kwicwa abahutu batari bake. Sévère ubona ko arakarenganyo kari gafatiye ku bwoko. uwo mugwi ushimangira kwica ari kimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwo kujyakorewe abahutu muri 72 bwari bwateguwe. Yamara no biruko ishami ryigenga RCP rihanira gateka kazi na muntu ribona ko icyo ari gikwiye nyabona ari gushiraho sentari idasanzwe iruhande ya Sever kugira ngo abazokwagirwa n'ivyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose. Aha Gervais Nibigira icege cyutwara RCP akaba nuwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1993 avuga ko mu Sever uhengamye.
Uwo si umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu, habaho ababikoze ababikorewe bakamenyekana, hama kandi hakaba n'ubutungane bukazwiginga. Hari abakeneye indishi z'akababaro cyane abakenewe mu ndishi zindi, abantu bafitse ku icumu, abantu bose tukifise bikomere ku mutima, nta mahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba ko tumwana nibwo bazobyara amahoro. Amahoro arama
raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama nshingamateka. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntayise yemeza ico caha
bere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri. None tuzoza turafata kamanyumaye muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka cyamugakorerako tuzoruhukira hehe.
Kuri uyu wa gatanu urongoye umugwi Sever yagize ico avuga kuri iyo ngingo ya perezida Ndayishimiye.
N'uyu mukuru w'igihugu yarutumye bijya yavuze nimuzo muvugira ibyo atavuze. Yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta cyo kwita guverinema tuzongera icyo tubivuze ko
umugwi Sever wahawe inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi imbere y'umwaka w'2008. Ico bikoze amashyamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'1993 bawagiriza ko ushira imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi urukiko rw'ikirenga rwa Gitega kuri wa kane rwakatiye abagabo babiri igifungo cy'imyaka 10 ku byaha byo kwangiza imva abandi babiri baba yabere. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi. Muragezweho na Desire Hatungimana.
Bashitse mu ngoro y'imanza uko ari bane bagirizwa na y'u Burundi Gratien, Désiré Ndayisenga, Isaac Ndayiragije na Havyarimana Mbonimpa, bambaye impuzu z'icyatsi kibisi ziranga abanyororo. Ni urubanza rwatanguye mu masaha yegera saa tanu z'umusase. Sentare yabajije abagirizwa nimba bakeneye abashingwamanza abo bunganira, nabo bivugira ko bidakenewe ubwabo bashoboye kwiregura. Umushikiriza manza yafashe ijambo yagiriza abo yashengeje ko hagati y'amatariki ya 13 na 27 basambuye imva 16 mu itongo ry'abafuye ryo kumushasha, bongera ibi bikoresho bikoreshwa mu gupfuka imva harimo ivyuma n'amabati. Yavuze ko ari ivyaha bibiri gusambura imva hamwe n'ubusuma bukabije. Abagirizwa bireguye bahakana ivyo baregwa. Gratien na y'u Burundi yavuze ko we yafashwe ashoye bimwe mu bikoresho vyizomva zasambuwe. Uwo nawe yahakanye icaha avuga ko ari uwitwa Emery yarabimuhaye, ariko ananirwa gutanga umwirondoro w'uwamutumye, ndetse avuga ko atazi icakora canke haba mu gisagara ca Gitega. Gratien yagumye yemeza ko yarashoye ibyo vyuma kuyitwa Désiré Ndayisenga basangiye urubanza kandi nawe yari yarengutse. Mu kwiregura, Désiré Ndayisenga yavuze ko we asanzwe akora akazi ko gusudira ivyuma, ko kugura ivyuma biri mu kazi kiwe ka misi yose, ariko ko ivyuma bamuzaniye atari vyibwe kumva. Isaac Ndayiragije yagirijwe gushaka guhuvya amatohoza mu kwima inyamiramabi nyomero z'abariko barondegwa mu kubakingira ikibaba. umushikiriza manza yongeye yagiriza Havyarimana Mbonimpa kwariwe yarabitse ivyo vyuma vyibwe mucumbiwe wagirizwa yahakanye ivyo yagirizwa avuga ko ari umuntu atazi yajabitaho mu gihe yaragiye kurondera ivyo afungura mu gatondo Sentare yacimubaza igituma atacha bimenyesha inzego z'umutekano canke abatware kwiwe asanze ibintu biteye amakenga uregwa yavuze ko atamwanya wo kubimenyesha yari kuronka kuko yari kwihutira gupakurura ikamyo yarizanye indagara ubona ko asanzwe akora akazi ko gupakurura imizigo ku isoko nkuru ya Gitega inyuma y'ikiringo c'isaha Sentare ibumviriza umukuru w'intaye yasavye umushikiriza manza gusozera imburano umushikiriza manza yasabiye abo yagiriza umunyororo w'impaga w'imyaka 10 abaregwa bose basozereye basaba kwezwa urubanza rucaruja mu mwiherero inyuma y'umwiherero utarengeje iminota 20 Sentare yaciyiza gusoma ubwo yaciye Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yahanishije umunyororo w'impaga w'imyaka 10 Ndayisenga Desire na Havyarimana Mbonimpa ku vyaha vyo kubomora imva 16 zo kumushasha n'ubusuma bukabije Nyaburundi Gracien na Ndayiragije Isaac nabo bakabejejwe kuri ivyo vyaha niyo Sentare
urakoze Desire Hatungimana tugume mu Burundi yaho abategarugori bo mu ntara ya Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika bavuga yuko batabayeho neza ni inkuru nayo yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye
Iyo nje ngakuruzi ndarangura nkiza ndagarambise mugihe ndandaza hanyende zigahera
abo ni bamwe mu bakenyezi bo mu gisagara ca Rumonge bakora urudandaza rw'amafi kumwe hawiki ya gaca Tanganyika mu Rumonge ako kazi bakora akaba ariko kabatungiye imijyango
kwebwe ariko bararoba turi ingunganya tukarondera kunyene ugango tabe ko turonka ibyo dufungurira abana
twebwe imboga zabonetse turonka amafaranga tukiyungunganya tukaronka ico tugaburira abana zitabonetse naho usanga abana badupfira ko n'inzara
Abo bakenyezi bakora urugo rudandaza bavuga ko mu kudandaza bagerageza gukura kwa amafaranga bafungura bakongera abakaronka n'inyungu igereranye
Kumuze twashobora kuronka amayadu shobora gutungisha imitango yacu twakoronka amayadu dusomesheje abana bacu bakaba tugakomora imboga tukaronka natugura ubufu twashobora kuronka 5000 dushobora gufungura
Ariko rero barafite ingorane mu rugo rudandaza bakora ingorane nyamukuru bagira nuko iyo babuze imboga canke mu karuhuko kabarobyi atamitahe baronka kugira bakore urundi rudandaza
mugihe bafunze turahangayika gose turaceseka n'abana bakagwa udupfira ko ninza mugihe zabuze turahangayika gose twagoma muhira nyene nta kundi nta utuja nta kuko nta kandi kazi dufise dukora
abo bakenyezi bagasaba amashirahamwe yitaye neza y'abakenyezi kubafata mu mugongo kugira baduze umutahe bashobore gutunga imijyango yabo atecho binona kuri ibyo bisabo icegera cy'urongoye ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Rumonge Afrabu Ruwize Nizigiyimana nyesha kwicuka kibazo muri Afrabu bakizi mwishira hamwe bariko baregera abagira neza kugira abagira ico babafashije ariko abo bakenyezi bagasabwa gukorera mu makoperative kugira ngo ifashanyo ibonetse bayironswe bari hamwe
ibyo byaho turabyakira natwe tukabitanga kubafasha amashira hamwe mbere nka Afrabu ibibazo nk'ibyo irakunda kubitsa mu ntoki ya Afrabu n'icyaye ariko turasaba nabo baje mu mashira hamwe unye gukora
Ugo rudandaza rero rukaba arigo rutunza abo bakenyezi nkuko bagenzi bacu babyiboneye kuri uwo mweha wo kukiyaga Tanganyika akugice cyo mu Rumonge abo bakenyezi baba bariko badandaza amafi ativa mu mazi mu gihe naho bataronse abayagura uwo mwanya bace bayanikira abakazo ya dandaza yumye
urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Nyuma y'inkuru twabagejejeho ejo bundi kuwa kane ku cyemezo cyo gufunga ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Gisenyi ubutegetsi bwisubiyeho kuri icyo cyemezo bwari bwafashe abacuruzi bari bafungiwe ibikorwa byabo barashima ku musanzu w'ubuvugizi itangazamakuru ryabakoreye umunyamakuru ijwi ry'Amerika Eric bagira ubusa uri ku Gisenyi araduha inkuru irambuye
bitandukanye n'umunsi wabanje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu abacuruzi bo mu mujyi wa Rubavu ku Gisenyi bakinyi bagaragazaga akanyamuneza ku maso ni nyuma y'icyemezo ubuyobozi bwari bwafashe cyo kubafungira ibikorwa ariko nyuma bukaza kwisubiraho binyuze mu nzira z'ibiganiro nabangira amazu bacururizamo bwana Elias bakundukize ucururiza za telefone ngendanwa hano ku Gisenyi arimo bari bafungiwe
turabashimira neza ko badufashije baratwumvise baduteza amatwi aradufasha baduha gahunda yo kwitegura baduhaye amezi atandatu kwegwe nk'abacuruzi kuba twamaze kwitegura tukaba twareba handi hantu kwa dukora kugira ngo duhe umwanya banyiramazu babashe kuba bakora ibikorwa byo kuvugurura amazu yabo mu by'ukuri urebye dukurikije n'ingamba zari zihari z'ubuyobozi bw'akarere icyemezo cyabashe kuba cyatunyura kugira ngo natwe tubashe gushyigikira iterambere ry'akarere.
Mu kiganiro na bwana Jean Bosco tuyishimiye uyobora umurenge wa Gisenyi yabwijwe rya Amerika ko bakoranye inama na banyiramazu acururizwamo yasobanuye ko bumvikanye ko bagiye gufata igihe bakayavugurura. Bwana Tuyishime yavuze ko bumvise ugutakamba kw'aba bacuruzi kuko banyiramazu batari barabahaye igihe cyo kwitegura bagashaka ahandi berekeza.
Mu miyoborere yacu y'u Rwanda umuturage ari ku isonga. Tugomba gufasha umuturage kugera ku byiza abigize mu ruhare. Nanone niyo atabigize mu ruhare umusaruro uvuyemo ubamuke. Niyo mpamvu mu nama twakoranye nabo ejo twumvikanye buri muntu igihe hashingiwe ku masezerano afitanye n'ucururiza mu nzu ye. Hari abatubwiraga bati twaranguye ejo ese turabishyira he? Icyo gihe tutumvise umuturage natwe ntabwo twumva.
Abacuruzi bariraga yo kwarika kuri mikoro za radio ijwi rya Amerika bashima ubuvugizi itangazamakuru ry'abakoreye. Bwana Jean-Marie Tumusifu ari kumwe na mugenzi we Elias Bakundukize.
Itangazamakuru turarishimira cyane muri rusange kuko ryakoze akazi kabo neza. Turabashimira cyane by'umwihariko kuba mwarabaje kuza mukadufasha kugeza ibyifuzo by'abaturage no kubigeza mu bayobozi muri rusange bakabasha kutwumva.
Turayishimira cyane namwe banyamakuru muri kubona kuba mwarageze ahangaha byatugiriye akamaro kuko iyo mutahagera ntabwo byari kugira imbaraga gutya. Mwabashije kubyumvisha abayobozi, abayobozi nabo batubera abana beza bahita babyumva. Namuraho gushimirwa mbese.
Umunyamamanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Gisenyi yashimangiye ko amazu yose atavuguruye banyirayo babahaye byibura igihe cy'umwaka bakazaba batangiye kuyavugurura.
Mu by'ukuri tunabwire n'abaturage b'umurenge wa Gisenyi bafite amazu y'ubucuruzi bafite amazu agomba kuvugururwa ko ubu twatangiye urugendo rugomba kugeza tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka utaha nta nzu n'imwe muri uyu mugi itagaragaza impinduka ziri muri chantier cyangwa zaruzuye.
Mu gufata iki cyemezo kandi ubuyobozi bwavuze ko bene amazu batabonetse mu nama bagiranye n'abasabwa kuvugurura inyubako zabo ahafunzwe hazakomeza gutyo kugeza bene yo babonetse. N'inyubako zigera kuri ebyiri hano mu mujyi wa Gisenyi. Kubafite ibyangombwa byo kubaka bahawe igihe cy'ukwezi bagatangira kubaka. Abatarabibona batangiye kubishaka bo babahaye igihe cy'amezi atandatu. Ni mu gihe abatari bagatangiye kubishaka bisaba no kubanza kwisunga ibigo by'imari bakakinguzanyo bo babahaye igihe kingana n'umwaka. Bose barasabwa kubaka amagorofa ageretse nk'uko ubutegetsi bwabidutangarije. Ni mu mugambi wo kugira umujyi uteye imbere kandi usukuye. Bagira ubusajwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga ko abapolisi bakorera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye ku murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura basaba amafaranga abagenzi, akavuga ko ari uguteza urubwa igihugu agasezeranya ko bazahanwa bikomeye. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Leta ya Burundi giye kumara imyaka itatu itegura imiyabaga 90 kugira ivemo intwaza z'ingabo z'igipolisi cy'u Burundi. Harimo abiga mu 8 abarungitswe n'isengero katolika kugira bazigisha ijambo ry'Imana mu gipolisi batatu, hamwe na babiri barungitswe n'amashengero ya Protestant. Abasigaye 77 ni misore. Umushikanganje ajejwe umutekano Gervain Dirakobuca yishimye kubona iyo misore n'inkumi bari bamaze amezi atatu bategurwa imbere y'ukwemererwa gukomeza ivyigwa bagiye kuzora mu rwa Burundi bumaze kwinjira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amashuri yigisha ibijanye n'ubumenyi mu byerekeye Polisi kinyamwuga. Yasabye umukuru w'igihugu gufasha kugira kaminuza y'igipolisi ironke uburyo n'ibikoresho bishoboza kuja ku rwego rwa za kaminuza zitanga ubumenyi bwemewe mu gipolisi haba mu karere no mu makungu. Perezida Ndayishimiye yafashe ijambo mu mitakataka mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'igihugu ahari iyo kaminuza. Yavuze kwa polisi ari bo bantu ba mbere bategerezwa guhagararira neza y'igihugu na cyane cyane mu kurwanya rucuruzwa rwa magendu hamwe n'ibiturire. Mu majambo yiwe yagize ati: "Mwebwe inyamiramabi muri ku muryango w'amageragezwa, murabe basonza wigumye." niko kwerekana ikintu kimubabaje kurusha ibindi mu ngendo ya polisi muri no misi. Abajejwe umutekano basaba amafaranga ingenzi kugibwa c'indege mpuza makungu co kumurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kimwe rudende igihugu gifise.
Hari ibintu tumaze imitsi twumva ku kibuga c'indege muri cyo ndadaye aho baba sivile n'inyamiramabi basigaye bashera basega inyamiramabi niyo yerekana akarorero k'igihugu. Ibi bintu rero bikabera kujya kibuga c'indege biratubabaza cyane. Sinaho gusa urasanga inyamiramabi arizo zifasha mu kucisha ku ruhande ibidandazwa bimwe bimwe ku mbibe z'igihugu. Hajya umenya yuko bamucafuje igihugu.
Mu gihe abapolisi b'Abarundi bari muri bake ku isi bitwaza inkoho nini nini harimo izikoreshwa mu ntambara n'izitera amabombe, mbere bamwe mu bashinga amateka bakaba baheruka gusaba ko byohindurwa. Perezida Ndayishimiye yafashe akaryo ko kubyibutsa gukoresha ikirwanisho ari ingingo ya nyuma ujejwe umutekano babwirizwa gufata naho yo bahanganye n'inkozi z'ikibi. Yongera bihanikiriza kwirinda kohereza gufa abantu iyo babakora ko amatohoza.
Ntihagire rero inyamiramabi izobona ngo nuko yitwaje igikoresha ahabwa n'amategeko ngo ace yibaza yuko ari icyo gukoresha ariko ahonyagaka n'abandi. Ugukoresha ikigwanisho tuvuge ko ari bwo buryo bwa nyuma. Nta na rimwe inyamiramabi yemerewe kubereza igufa umuntu kugira ngo amukuremo ibyemezo by'icyaha. Narababwiye ko n'inkozi y'ikibi iguma ari umuntu itegerezwa kuvugwa iyo akitswe n'amagara. Ntihagire rero uzohirahira ngo avuge ko umunyororo ari ntabwa.
Umukuru w'igihugu aragabisha abapolisi bigenza nabi ko bazohanwa iby'akarorero.
Tugiye rero natwe kuvira hasi abafashe izo ngendo mbi zidutesha agaciro agateka igihugu kakagenda. Twibutse inyamiramabi zose kugendera ibanga kuba abahizi babushyitse kugira ngo abenegihugu bababonye babonemo iminsi y'ibibazo bafise. Abarundi bose mubizeze ko amabi yashikiye Abarundi muri kahise atazosubira. Erega ivyo ntibavyumvira ku mvugo, babiraba ku ngendo n'inyifato mufise mu kubahumuriza.
Akatari gake amashirahamwe yigenga yaragaye anebagura ibikorwa vya polisi yanabagiriza ubugizi bwa nabi burimwo no kuzimanganiza ubuzima abantu rigiteka ri muri yo. Umukuru wa Radio Cher niko yagize yabwijwe ya Amerika ko atakintu kinini yizeye nk'impinduka naho umukuru w'igihugu yerekanye akababaro akanavuga ko azohana polisi bigenza nabi. Uko niko yabisiguriye ijwi rya Amerika kuri telefone.
Kinini twiteze ko kizohinduka ndetse mbere dufatira kuvyo aguma avuga kuvashitse ku butegetsi turabona ko taki na kimwe kija mu ngiro mu byavuga. Umukuru w'igihugu mu gihe atohindura ingendo ngo cyavuze arabeho cyagiye mu ngiro kuko ku isi nzima no ku bandi bategetsi babutwaye imbere y'ikintu kivuzwe kiba gifise umukuru w'igihugu yavuze kiba gifise abagishyira mu ngiro. Ubu rero umuntu aca yibaza ati none iyo umukuru w'igihugu yavuze ikintu arafata umwanya akaraba koko ko ibyo yavuze byagiye mu ngiro canke bihereraho nyene kigira yibaza ati bimwe navuga none abigeje barashitse mu ngiro.
Kuva kaminuza y'igipolisi itangura gukora imaze kuramura intwaza ngabo zigera ku 1,443 nk'uko ibitigiri by'ubuyobozi bukuru bw'igipolisi bivyerekana. Perezida Ndayishimiye avuga ko mu ntumbero yo kurwanya ubugizi bwa nabi yifuza ko umutumba wose wogira inyamiramabi muhetsi yubazwa ku buryo umuntu wakoze ikibi ahahungira hose byoroha kumufata. Abivuga yisunze ko abagizi ba nabi akenshi bakora ibyaha iyo baturuka bakimukira aho batazwi bikagora kubahagarika. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero.
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiciki ntege.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Amaze imyaka 27 yavukiye mu bitaro bya CHK i Kigali. Nyina yaramyibarutse ahita yitaba Imana. Uwo mwana yitwa Ron Mutangana ntabwo yigeze amenya aho nyina yakomokaga. Binyuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga yabonye undi muryango we.
Nabyakiriye neza numva ni inzozi mbese buriki ukuntu nashimirijwe ijya Amerika. Mwarakoze cyane, narataye icyizere ko nzababona ariko Imana bujya niyo nkuru kandi ibyo yavuze izabisohoza.
Inkuru y'urukundo ni neza ni ya Mutangana Aaron, tuzere ku muryango imuhanga ku cyumweru isakumi mu kiganiro Agasaro Kaburaga, mbagezaho mpimbawe. Aha niho dusoreje aya makuru. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: urukundo ntirugara hagari nabi. Bisobanuye ko urukundo rutikuririza, mu gihe inabi ibivuza induru, ineza iraramba naho inabi ikayoyoka. Umugani uti urukundo ntirugara hagari nabi. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turi no kuri Facebook na YouTube. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Mu kanya gato cyane ndabatumiye mukurikira ikiganiro cy'umuziki. Mugire weekend nziza, mwari kumwe.